Zeit eilt immer wieder dahin.
Ibihe biriko birihuta. Umunsi wose uratangura ukarengana. Umunsi umwe tuzikanga ari wa nyuma. Umunsi wa nyuma, isaha ya nyuma. Twese turazi yuko igihe cy'ubuntu cyagize intango kandi icyo gihe kizogera n'iherezo. Mu gihe cy'ubuntu harabaye isaha ya mbere, umunsi wa mbere, indwi ya mbere, gutyo gutyo. Ubu rero igihe kiriko igihe kizwe n'igito tuzoshikira umwaka wa nyuma, ukwezi kwa nyuma, indwinga ya nyuma, umunsi wa nyuma, isaha ya nyuma. Hanyuma hazoba akanya gato ka nyuma, kazoba ariko kanya aho tuzoba duhejeje urugendo rwacu kugira ngo tuje kuraba inyonga z'umwami wacu. Twibajije rero ko ibyo bintu bishobora kuba mu mwanya wari wose, kuko nta muntu n'umwe azi umunsi wa nyuma uwo ari wo, indwi ya nyuma yariyo, n'umwaka wa nyuma uwo ari wo. Ariko hari ikintu tuzi, igihe kigiye guhera kandi ukuza k'umwami kuriko kuratwegereza cyane. Nicyo gituma dukeneye gukora ivyo dushoboye vyose kugira ngo uno muhamagaro, kugira ngo umuhamagaro tushikane ku mpera z'isi. Uyu muhamagaro twarabaye imyaka myinshi aho twakabwiye abantu twagiye mu bihugu byose by'i Buraya no turaja no mu bihugu, kandi Imana yatugurura imindi miryango, kandi turabona ko ariko bimeze hose hari ingorane nyinshi, ariko twamatuzi yuko igihe kitakiri kirekire nitugikeneye kugira dukeneye gukora ibishoboka kugira ngo dushobore gushikana ubutumwa bwiza ahantu hose. Dufise ubutumwa bukwiye burimwo ivyo Imana yasezeranye vyose, atari kintu cataye imbere yacu ya mbere canke igihumbwa, ariko n'ingano zuzuye mu mushishi. Murazi yuko mwereza Abrahamu yamye avuga ibi bice bitatu, ibi bice uko ari bitatu, akavuga ati kandi ica nyuma yavuga n'ukwegeranirizwa hamwe k'ubuzima bwose, n'ukuvuga igiti n'umushishi byose bikaduga mu rugano rukamera nk'uko rwatewe mu ivu, rugasohoka rumeze nk'uko rwatewe mu ivu. Turi mu gihe aho ivyo bintu byose biriko birashika ku iherezo, aho ivyimbugwa vyeze bigeze kwimbugwa. Ahantu hamwe mwene Abrahamu yaravuze ko Imana izotahukana ikintu kinini cyuzuyemo ivyimbugwa, nukuvuga ikintu bashyiramo ivyimbugwa yacita sharete, nukuvuga ikintu bashyiramo ivyimbugwa bavuye mu kwimbura, niko yavyita. Ntidushobora kuvuga idonido ko ibintu bizogenda, ariko ikintu tuzi nuko ivyo bintu bizoba kuko Imana yabivuze. Hareze igihe kinini ntitukizigira twebwe ubwacu, ariko twizigira Uhoraho no mu buntu bwiwe. Nivyo bose bakoze, nivyo Aburahamu yakoze, nivyo Isaka yakoze, nivyo Yakobo yakoze, nivyo abantu bose b'Imana bakoze, bashize ivyizigiro vyabo mu Mana. Kandi turabona kuri Aburahamu igihe Sara yari yataye ivyizigiro vyiwe mu Mana, aramubwira ati turondere umwana kuri Agari maze dushitse iryo sezerano Imana yaduhaye. Vyace bigenda gute? Caba ikintu kitazanye umugisha kuko cari kiri hanze y'amasezerano y'Imana. Imana yaduhaye amasezerano kandi ishinze ijisho ijambo ryayo kugira ngo ishitse ayo masezerano. ibikorwa byose mugambwa imana biri hanze amasezerano y'imana ntibizoba umugisha ahubwo kizoba ari nk'icyago cyangwa umuvumo. Nicyo gituma dukeneye kumenya kugomba kw'imana tongere tuyisabe itugirire ubuntu bwo gushyira gushyitsa cyangwa gukora kugomba kw'imana. Murazi yuko twa murazi aho tugeza kwibaza, murazi yuko twarinjijwe mu byanditswe byera biciye mu gushyira ku ijambo ry'Imana. Nta kimwe twahishijwe ariko Imana yarasezeranye yuko minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi kwizosozera ibintu byose maze igahishura ibyategerezwa guhishurwa. Kandi turi muri iyo minsi, kandi nta kintu na kimwe kizongerwa kugushinga nta cyasozerewe cy'ibyanditswe byera, ubu ni ibyo Imana yahishuye. Turacyafite igikorwa cyo gukora kugira ngo twishushanye n'ibyo bintu, kugira ngo dushobore kuyumvira maze dushobore kuba maso, kugira ngo Imana idusubize mu byo yaduhaye kandi yadushyure ku buntu bwayo. Sinobura gushimira Imana no kubashimira na cyane cyane ngo kuri abo bitanga bagakora ibyo bashoboye byose. Hari ikibazo cyabajijwe ngo none ni kubera iki turinda guhaguruka tukagenda mu bikorane tuva mu hiri wacu tukaja mu bikorane? Sukugira ntimuza kugira ngo mwumve ibintu muvuga butumwa ariko aravuga ku vyerekeye Imana, ariko ahubwo tuba tuje kumviriza ivy'Imana yonyine ubwayo ivuga. Ntituri hano kugira ngo tuvuge Imana nibyo abantu bose bakora, ariko turi hano kugira ngo twumve Imana iri kivugana natwe. Turi hano kugira ngo tuyireke ivuge, turi hano ngo tuyireke ivuge iciye mu ijambo ryayo namwe muwayo. Ku ntaye twumvise cyo kumugoro wa mwe ndatabwa namu twabaye twara ntacyo twaronse tuvuga, twarabonye yuko turabizera haheze imyaka myinshi, ariko nta bintu turibonera by'Imana, ntituracya mu ntambwe Imana icica umuntu. Simvuga ku ntambwe umuntu ashobora gucamwo wenyine ubwiwe, ariko ndavuga intambwe Imana yonyine icicamwo umuntu. Ibintu bifadika kandi bikabera umugisha abandi. Twarabyumvise kuri Aburahamu, Imana yaravuganye nawe, Imana yavuganye na Aburahamu, Imana yongeye ivugana nawe arishura. Aburahamu yaravuga nawe ikamwishura. Hari abantu bashogana ubucuti n'Imana kandi muri twebwe tuvyumvise bice bituduza icifuzo mu mitima yacu kuba mu kidigiri cy'abo bantu. Abantu bafitanye ubucuti n'Imana, abo ishobora kuvugana nabo, abo ishobora guha ijambo ryayo, abo ishobora guha mwemu wayo kandi kabahezagira kandi kabakoresha bakaba umugisha. Akenshi tuvuze ibintu bitagenda neza muri kahise, tuba tubivuze kugira ngo dushobore gutanga umuco kandi tubone yuko Imana ifite inzira yaciye. Kandi tugiye hanze y'inzira y'Imana muri icyo gihe ibintu byose byononekara. Akenshi hari mu gihe cya mwe ndatabwa nama, abantu babaye babi cyane baca baza kuri mwe ndatabwa nama baravuga bati reka abagore babitekanire, ntugume bavuga. Nawe arababwira ati iyaba baratahuye iby'Imana ishaka kuvuga novuze ibindi simba nk'ibivuga ko, ariko ntibaratahura ikintu na kimwe. Si ikintu cyoroshye. Mwibaza yuko Pawulo byari bimworoheye igihe byabaye ngombwa yuko yumvira ijwi ry'Uhoraho ry'Imana agacecekesha abagore ngo ntibavugire mu ishengero. Mwibaza yuko ivyo byatumye aba umuntu amenyekana cyane, oya haba n'intete ahubwo n'ivyo shaka ariko n'ivyo shaka kubabwira, iyo abagore bacecetse bugi ibintu byose bice bigenda neza, ibintu byose bice bigenda neza abagore bacecetse. Kandi uko guceceka kuva ku Mana turagukeneye, turagukeneye cyane byihuta. Nimwibaze yuko Imana hari itegeko na rimwe yatanze idafite igitumi ritanze, ntacyageze yatanze idafite igitumi gitanze. Ahantu turabona Pawulo yari umuntu ashona, si ibintu bya Pawulo umuntu yashona amahema, ahubwo turabona ko ari umugabo yitwa Pawulo yakoze afise igikorwa yahawe n'Imana. Yabwiye abigalatiya ati nimba nkirondera gushimwa n'abantu muri icyo gihe sindi umukozi w'Imana. Biguma bigenda bigora kuko turi mu gihe abantu bose bakeneye uburenganzira bwabo kandi bakagwanira uburenganzira bwabo, nicyo gituma biguma bigora ku Mana gushobora gukora ibyo ikeneye gukora muri twebwe. Hano mu Bigalatiya igice cya mbere umurongo w'icumi Pawulo arandika akavuga ati mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu simba n'umugurano wa Kristo. Iki ni ikintu kiri ku ruhande kiri ngaho, ntidushobora gushimisha Imana ngo tungere dushimisha abantu. Kandi niba dukoranye nk'abantu b'Imana muri icyo gihe kugira ngo twigishwe n'Imana, dureke ijambo ryayo rigire icyo rikoze muri twebwe kandi riduhure nk'uko Imana ishaka. Hano mucete cyandikiwe Bigalatiya kuko havuzwe ibya Aburahamu biranditswe mu gice cya gatatu umurongo ngenda bisoma ubunyene guhera ku murongo wa gatandatu. Abigarate igice cya gatatu umurongo wa gatandatu, nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwa ko kugororoka, mumenyero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi byanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera, kuko ibyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera, bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti. Usome mu isezerano rya kera nushobora kubona ano masezerano y'agakiza, ariko amasezerano y'agakiza murazi kuri buri sezerano ryose ry'Imana hafatanye ko agakiza k'Imana. Hano mu isezerano rya kera haranditswe ngo isezerano, ubirabye mu isezerano rishasha agakiza k'Imana kari gafatanye n'iryo sezerano ry'Imana ryo mu isezerano rya kera. Byagenze gute igihe Imana yasezeranira Aburahamu inyuma y'imyaka 400 ngo nzosohora urubyaro rwawe ndarukuye mu gihugu cy'abanyamahanga? Agakiza k'Imana baragahawe maze barasohoka, Imana irabahezagira kandi yari kumwe nabo kandi yarabarongoye. Aha turabona ijambo ngo isezerano ry'agakiza, murongo w'8 haravuga ngo ku murongo w'8 kandi byanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsineza abanyamahanga kubw'ukwizera. Atari amasezerano y'Imana ariko amasezerano y'agakiza, amasezerano y'Imana arashitswa, yarasezerano kandi agashitswa mu bizera. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niwe yarasezeranywe kandi niwe yaje, kandi muri we amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amen, bice kuri Yesu Kristo umwami wacu, maze bigakorekwa muri twebwe. Nimba twarafashe ibyo bintu kubwo kwizera, atari amasezerano gusa ariko amasezerano ava ku mana arimo agakiza k'Imana muri yo kandi natwe ubwacu twebwe abahawe amasezerano y'agakiza y'Imana abakiriye twarashoboye kwironkera agakiza n'ubuntu n'ubucunguzi buva ku mana yacu muri Yesu Kristo umwami wacu amen kandi ntidushobora kwemerera umuntu n'umwe ngo yatunyage yadutware kuko Imana yaduhaye kandi izo yakomeza muri twebwe hanyuma turasoma kandi hano ku murongo wa 14 murongo wa 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kugira ngo kwizera kuturonkeshe mwe mutwasezeraniwe namasezerano y'agakiza iby'agakiza ni ibintu biva ku mana twasezeraniwe kandi twahawe kubw'ubuntu muri Kristo kuko uko niko twabisomye hano mu bigati gishakatu murongo wa 14 ngo kugira ngo umugisha w'uburamushwe ku banyamahanga wabwirizwa guhabwa abanyamahanga muri Kristo Yesu muri Yesu Kristo rero mu masezerano Imana yasezeranye Aburahamu harimwo agakiza ubuntu imbabazi byari nk'imonjo y'isezerano rishasha gisezerano Imana yari igiye kugirana natwe twaravyumvise Aburahamu atanze ibimazi maze umuhataza umwiza w'umuzitanya byagenze gute igihe Kristo yabambwa ukwe izuba ryaratse kumurika haza umwiza w'umuzitanya ibitanga birasadagurika haza nyamugigima ariko isezerano Imana yasezeranye n'abantu ryarakozwe nyuma y'uwo mwiza hake haza igitondo gikayangana kandi gihoraho kuri abo bose bizeye Yesu Kristo muri ibyo bintu byose turafise ubutumwa bwiza turafise ubuntu turafise agakiza ivyo vyose birimwo vyagenze gute Imana yarashinze igihe kubwo ikintu cyose yarashinze ikintu cyose kandi ico gihe ntiyagishuye ariko atari ico kintu bwacu uko niko twebwe natwe no muzi ushaka kuraba inyuma tukabona uburyo butangaje Imana yashikije ibyo bintu byose je ubwanje umutima wanje warakozwe ko cyane igihe ejo kumugoroba igihe umwami yafatanya ivyo mwe ndata Branamu yari yasezeraniye Imana maze Imana umwami aramubwira ati ko wemeye isezerano ko washikije isezerano nasezeraniye umwami acara avuga ati Branamu aravuga ati ego aramubwira nyishiraza ngo ndumureme ibisi n'ijuru nanje nzoshisa ibyo nasezeranye kandi sinzoguheba kandi sinzoguheba nzoguma hafi yawe mbega ibyo ni biki n'ubwizigirwa bw'Imana ntanumwe ushobora kubona uko bivuga Paulo niko bivuga Paulo aravuga ati naho twoba batizigirwa Imana iguma ariyo kwizigirwa kuko ntishobora kwihakana nyine ubwayo iyo niyo Mana yacu niyo twizeye niyo yarizi vyikora imbere yuko iratangura gukora ikintu ibizi vyirikirakora amen yafashe ingingo yo kuduha agakiza kuva mu guhoraho kandi turabona tubiravye inyuma cyane cyane muri kino gihe turimwo ijambo ry'Imana ririko rirashika mu buryo bw'igitangaza kubw'abantu bo mu buryo busanzwe aribo b'Isirayeli ngaho ku isi nta bushobozi namwe hano ku isi nta ngingo n'imwe oniyofata nta na kimwe ibyo byose Imana irabitwengera mu ijigo kubera ko iri kumwe n'abantu babe b'Isirayeli iravuga biciye mu bavugishwa n'Imana Yesaya ikavuga ngo nibafata ingingo bashatse zose nzodicisha mu murongo nzotuma zitagira atacyo zimara ni nako bimeze gushika no munsi turazi ka iyo twiriko iyo tumenye cyane tukumva iyo bari ko baravuga ibya Gaza iyo bari ko baravuga ibyo Golani nibindi nk'ivyo hari umuntu akugura bibilia narabivuze izurike kuyingweze barasoma ijambo Gaza bagasoma kandi ijambo Golani usome Gaza cyangwa Golani urabona yuko aho hantu arahana Imana yasezeranye Abisirayeli muri icyo gihe rero Imana ikibwira Yesu iti ahantu hose muzohunyoza ibirenge ndahabahaye ndaguhaye wewe n'abazagukomoka kw'inyuma yawe kandi abo bantu nibaza kugira ngo bakomoze ubwo butaka bahawe kuva kera muri icyo gihe tuzoca tuguma tubahezagira mu izina ry'Uhoraho tuvuga tuti Imana nibane namwe kandi tuyishimire turayishimira turi kumwe namwe kuko hano hantu mwasubije kubw'ubuntu narabonye yuko hari abantu nubwo bizera usanga bafite mu maso umengo naba barafite mu kutizera guke naho umengo barizera umengo basa n'abatizera mu maso barabye ariko ntacyo bitwaye ngenda baho imirongo yo muri bibiliya kugira ngo mushobore kuzovyibuka leka mere kuri Yosuwa igice cy'icumi Yosuwa igice cy'icumi Yosuwa igice cy'icumi umurongo w'umunani harababarira Yosuwa ati ntubatinye kuko ndabagabuye mu maboko yawe nta muntu n'umwe muri bo azoguhagarara imbere umurongo w'icyenda nuko Yosuwa abahungira atacyo yinona tugarukirize hano murabona yuko murashobora kubisoma bakoresheje inkota y'uburyo busanzwe inkota isanzwe kugira ngo bashobore kwifatira kiriya gihugu cyo mu buryo busanzwe bashobore kwirukana cyangwa bica abansi babo bose ariko twebwe rero ngishengero ry'umwami duteze gukoresha inkota y'uburyo bwa mwemu ni ukuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo twice duhonye ubushobozi bwa wa mwansi bwose Pawulo rero akavuga ati si nkubita nk'uwusha ariko ndakubita ngahushura ibintu ibikorwa bya Satani byose na twebwe ndukubita nk'abahusha ariko dukoresheje inkota ya mwemu tuzonesha umwansi dukoresheje ibipfunsi dukubita mu kirere kandi nacyo dushobora kugira umwansi ariko niba twarahawe inkota y'uburyo bw'imwemu tubwirizwa kuyikoresha kubw'ubuntu bw'Imana maze dukoresheje n'ubushobozi bw'Imana yacu ijambo Gaza turaribona muri Yosuwa igice cy'icumi umurongo uhere ku murongo wa mirongo ine gushika ku mpera y'umurongo 42 Yosuwa igice cy'icumi umurongo wa 40 gushika ku 42 murashobora kubisoma kandi muri Yosuwa 11 guhera ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 23 murashobora kubisoma kandi muri Yosuwa 13 ku murongo wa gatatu iyo abansi b'Abisirayeli bavuga ngo agace ka Gaza nk'uko babyita ubu ngo ubwirizwa kugasubizwa ayo n'amajambo abantu bavuga yo mu kirere gucyo gusa uko Imana bibibona kajya gace na k'abantu b'Imana bo kuri nosi Abisirayeli kandi boba bagowe bakaretse twebwe rero nk'ishengero ry'umwami tubwirizwa kumenya yuko Imana yagiye iduha kimwe ku kindi kandi ko ariyo yagiye idusubiza bukebuka ibyo ikeneye guha ishengero kandi ko tudashobora guheba iki nuna kimwe mu bintu bidufitiye agaciro ivyo tubikora ko intoke zacu ivyo amaso yacu yiboneye byo kuri jambo w'ubugingo nivyo tuko turababwira kandi nitwiteguye guheba akantu na gatoyi kiryo jambo twasubijwe hariho abansi bari hafi yacu baza bagatera bakadutera bagatera ahantu hacu badashaka yuko twigarurira ngo haba hacu ariko abo nibo tubwirizwa kugwana tugahagarara neza tukamenya yuko niba umwansi agaragaje yuko ashaka kutugirira nabi ni ukuvuga yuko hari ikintu cy'agaciro kiba kiri mu ibyo bintu rero aha bishize akaryama agatekana nko mu gatanda k'abana akitekerereza umwanzi wacu aho byaba bitandukanye kubigaragara yuko umugeni wa wamagazi w'intama afatwa nk'aho ari we mwansi mukuru ariho nk'uko abisirayeli nabo nyene bafatwa ko ari bo bansi ba mbere bariho ku isi b'abantu ariko abantu bwabo si bo mwansi ahubwo ubwo ariko burya nibo bahezagiwe n'umwami aba bakikuje nibo bacitse abansi nabo nibo bantu bahezagiwe n'umwami kandi Imana yarakuyeho ubwansi bwose biciye muri Yesu Kristo umwami wacu kandi tuzo gutahura yuko uwemeye akakira ubucunguzi no kwizuza n'Imana uwahawe imbabazi araronka imbabazi koko Petero yarabaje kiriya gihe aravuga ati ni kangahe nubwirizwa kubabarira umuntu inshuro zingahe mbega inshuro ndwi zirakwiye mwamara mwishura ati inshuro mirongo irindwi inshuro ndwi mirongo irindwi inshuro ndwi aho tujya tubona ko ari inshuro 190 none ibyo ni biki ni kuvuga waronse imbabazi nta kundi kuntu ashobora gukora atari kubabarira abandi kandi nabivuze uno munsi mu isengesho muri rya sengesho mu bikoni bamega icya gatatu yuko urukundo ntirubamo ikibi ntibishoboka ku ruhande rumwe umuntu ashobora kubabara ariko uko biri kose nta kintu kiba kihari kubera iki kuko umwansi niwe aba yabikoze kandi by'umwansi akoze bizohishira twebwe rero ikituragishinga n'iki Imana iri kirakora sinkeneye kuraba iby'umwansi ariko arakora nkeneye gufatana n'iby'Imana yakoze kandi turashobora kuvuga yuko Imana yakoze ibikomeye yarabuhoye ubugingo bwacu bukura muri cya cyobo maze itwambiye igitsibo cy'ubuntu n'imbabazi si jambo ryavuze gutyo gusa ariko ni jambo ryavuye ku Mana ni ukuri kw'Imana kandi dukeneye guhagarara kuri ryo n'imitima yacu yose maze dushimire Imana mu kwizera naho twoba dukikujwe n'abansi ivyo ntacyo bitwaye ariko uko biri kose turafite isezerano ry'Imana twariboneye isezerano ry'Imana rishika muri Kristo muri we isezerano ry'Imana ryacitse ukuri twaravuze iby'agakiza mu kiringo cy'imyaka 2000 muri Kristo noneho agakiza karagaragaye gutyo rero ubuntu bw'Imana bwaragaragaye ku bantu bose buzanira agakiza abantu byanditswe hehe muri Tito igice cya kabiri ayo majambo ari muri Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 umuhundire ndabibasomere ninabibona vuba ndabibasomere mumenye yuko muri Kristo ego nivyo Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza none ibi ni biki abavugishwa n'Imana baravuze ku by'ubuntu bw'Imana baravugishijwe bavuga ku bya Mesiya baravugishijwe bavuga ku by'agakiza ariko hano haranditswe ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse agakiza k'Imana karaserutse umwami wenyine ubwo yaraserutse nk'uko byanditswe mu bavugishwa n'Imana Yesaya ngo uhoraho wenyine ubwiwe azizira kandi abihereka akiza. Muramaze kubisoma, nibaza ko biri mu gice cya 40 cya Yesaya. Kandi igihe ijambo ryashitswa abantu bizeye baranezerewe cyane rwose, baranezerewe mu mitima yabo. Nimunkundire ndabe ego. Nibaza yuko ari igice cya 40, kumbure ku murongo, kumbure uhere ku murongo wa 11 mutangu w'icumi. Ngwehoraho Imana zoza afise ubushobozi, kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira. Rabazozanye impera kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe. Ninde muri mwebwe azi uyu azi umurongo ndiko ndarondera yu uvuga yuko awenye n'ubwibazoza abagakiza? Kumbure ko uwo murongo uri mu gice cya 35 muhunde ndabisomeye sa 35 murongo wa 3 haravugwa ngo mukomeze amaboko areganutse, mugumisha amavaregarega, mubwira abahagaritse imitima mutirema ntacyo mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora. Niko kwitura kw'Imana izozibakize, izoza ibakize, ibahagakize. Umurongo wa 5 naho kavuga ngo niwe impumyi zomuka n'ibipfamatwi bizozi bizoziburwa. Umurongo wa 6 cyo giye ucumbagira dosima nk'impongo, ururimi rw'ikiragiro ruririmbe kuko amazi. Iri ni ijambo ry'Imana, azoza wenyine ubwiwe abahagakiza. Ibyo bintu byose rero bizoshobora gushika, ibipfamatwi bizoziburwa, abatavuga ibiraga ibivuge. Mbega ubuntu atari uwundi ariko muri we, ariko muri we umwami wacu, n'umwami wacu ni wabonerwa agakiza kacu, agakiza k'Imana n'ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abantu bose. Ukeneye gukiza gigwa no gukizwa, arashobora kumubako. Nituzi igihe dusigaje, akenshi turavuga tuti ngo umugisha uva kuri ibi n'ibi n'ibi, akenshi tubavuga ngo umugisha uva ku ishengero cyangwa uva ku ishengero runaka, ariko umugisha uva ku Mana yo utanga. Kandi nicyo gituma tuza kuri yo, kuko yaje nayo nyine kuri twebwe, kandi twarakiriye agakiza n'ubuntu bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Esku nari viza ibi bintu byanditswe ngaha ku murongo wa 3 35 murongo wa 3, mukomeza amavaregarenutse, mugumisha amavaregarega, mubwira abahagaritse imitima ku murongo wa 4 muti mubwira abahagaritse mu mitima mutirema ntacyo mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'ugugo, muraba Imana izozanana n'uguhora. Ibi n'uguhozwa kuva ku Mana ngo ehiraba Imana yanyu, raba Imana yanyu. Turazi ko muri Yesu Kristo Imana yonyine ubwayo yaragaragaye, ariko nubwo yagaragaye ibonwa n'abantu Imana yugurira amaso bonyine. Yonyine izoza kandi bihagakiza, agakiza nikava ku muntu, agakiza kava ku Mana. Yaje mu Bisirayeli kuba Yuda, iza kuba Yuda mazira bandanya gusha ku banyamahanga. Kandi nico gituma handitswe ngo agakiza kava ku Bayuda, kuko Imana yarishuye. Kandi agakiza kava ku Mana kagaragaye, kavuye ku Bayuda kajya ku banyamahanga. Kandi byanditswe vyera biravuga ngo mu byahishuye Yohani igice cya 13 murongo 48 haravuga ngo abanyamahanga babyumvise bahimbaza, bavyumvise baranezerwa, bashimagiza ijambo ry'Imana bari baragenewe ubugingo budashira, bose barizera. Amen. ibi n'amasezerano gakiza y'Imana atari amasezerano gutyo gusa isezerano ryose ry'Imana rifatanye n'ubuntu bw'Imana rifatanye gakiza akava ku Mana rifatanye n'umugisha uva ku Mana rifatanye n'ivyo Imana yatanze kandi nimba twarakiriye amasezerano y'agakiza y'Imana yacu muri icyo gihe turashobora kuririmba tugafatana na wa muririmbyi aririmba ngo Bibiliya yacu yigisha gakiza gashitse. Haleluya. Bibiliya yigisha gakiza gashitse. Imana yacu nikora igikorwa igice. Imana yacu ikora igikorwa gitunganye. Kandi kumusaraba Karuvariyo we Golgota umwami wacu yarasemera aravuga ati birarangiye. Haleluya. Maze igihudu cyari kizibiyahera gica kiratabuka giherehejwe gushika hasi. Ivyo vyabwirizwa kutwereka yuko inzira ubu iruguruye. Umuntu akeneye kwihurira n'Imana arashobora guhura nayo, arashobora kuyibona. Ariko none inzira gukashika iri hehe? Sukuzunguruka kumusaraba, ahubwo nuguca kumusaraba nyene. Igihudu cyo muri kwa rusengero cyangwa igihudu gikingi yahera nticyatabutse igihe umwami wacu yakora imenyetso n'ibitangaza. Oya, kiya gihudu nticyatabutse kuko yabwiye igihuzi ngo ceceka. Igihuzi kiya gihudu nticyatabutse igihe yagaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi, ariko kiya gihudu cyatabutse igihe agakiza k'Imana kagaragara muri Kristo kubwa wewe no kubwa jewe kumusaraba igorogota. Kandi ivyo nivyo twizera n'imitima yacu yose, kandi tukavyemera tukanavyakira. Maze Paulo yanditsejeje kubaye buraravuga ati twiyegere rero atabwo batwinjire, twinjire turi n'umunezero aheraho mwijuru. Mu amazara akongera akavuga ati eraba atirabia ati nuko rero bendate ko turi nuko rero ko turi n'ubushingo, nuko duciye mu nzira yadutoboresha iri n'ubugingo ica mu gihudu ikinze. Ese ukuntu abantu bavuze barongo namwe muyera, maze bakavuga ivyo bari bahawe bivuye ku Mana mu guhishurirwa avugishwa n'Imana wo mu isezerano rya kera. Turavye nk'abantu turabona ko atamahigwe bari bafite, tuvuze nk'abantu n'ukuri turabona ko atamahigwe bari bafite, ariko mu mwanya mutoye kuko bavugishwa ku by'ubuntu kandi batarabubona buhishuwe. Hanyuma intumwa mu isezerano rishasha na twebwe nk'abizera mu isezerano rishasha turabona ubwo buntu bw'Imana bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Nicyo gituma handitse ngo ivyagezwe vyazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo, nkuko vyanditswe muri Yohani icyambere 17. Ivyo none ni biki? Ubuntu bw'Imana, ukubabarirwa ibintu byose, guhabwa imbabazi, ubucunguzi, agakiza, ivyo byose muri Yesu Kristo ni ubibonerwa umwami wacu kuri wewe no kuri jewe. Tubitahure rero uno munsi. Amasezerano y'Imana samasezerano muri rusangi. Oya, namasezerano y'agakiza, namasezerano arimo agakiza k'Imana, ubuntu bw'Imana, umugisha uva ku Mana kuri wewe no kuri jewe. Amen. Kandi niba twakiriye amasezerano mu kwizera muri Yesu Kristo, muri icyo gihe rero umugisha wuzuye wa Yesu Kristo tuzohaba ku buntu bwayo. Leheraba Imana yanyu izoza kandi bahagakiza. Muri icyo gihe bipfa amatwi zokumva ibiragi bizovuga, abacumbagira bazosimbagurika, ibimuga bizosimbagurika. Ubu ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi turifuza bivuye ku mutima yuko dushumbushwa vyose bijanye n'ubwo butumwa bwiza bw'Imana. Ubwo amasezerano amasezerano yose agakiza ashobora gushitswa mu mwemu mu bugingo no mu mubiri no kuvuga ngo niwe ababarira ibyaha byawe byose niwe akiza ubumuga bwawe bwose akakura ubugingo bwawe mu cyobo kandi akakwambika imbabazi n'ubuntu nk'igitsibo nta kundi dushobora kubikora atari gufata inkota ya mwemu maze tugatangaza hose agakiza kabonwa muri Yesu Kristo umwami wacu wenyine ubwiwe azo yabera amaso ijambo ryiwe maze arishitse ku bw'ubuntu bw'Imana kubw'ubuntu mbega murashimira Imana uno munsi muranezerewe gushobora kumenya yuko amasezerano y'Imana atari amasezerano agaragara ariko ko agakiza k'Imana ubuntu bw'Imana umugisho w'Imana nibyo bintu byose Imana ikeneye gutanga biri muri aya masezerano y'agakiza y'Imana ku bwawe no ku bwa jewe. Hariho isezerano ko Yesu Kristo azoza kandi yarashe muri we harashitse buri jambo ryose ryari ryaravuzwe kuri we. Gutyo rero amasezerano yose y'Imana ategerezwa gushitswa muri twebwe kuko ari ego kandi ari amen ku bwa Yesu Kristo umwami wacu kandi ivyo kubwicubahiro c'Imana yacu cyo kimwe nyene nkuko mu buryo bw'umubiri abisirayeli bashoboye gufata igihugu cyabo bakagishyiramo bakagihagarara bakagifata nako dukeneye gufata igihugu Imana yaduhaye tuhagarare ku kwizera kandi Imana izobana natwe kandi izoduhezagira ku bw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo ihabwe icubahiro amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru ndagushimiye bivuye mu mutima kubw'amasezerano yose agakiza kubw'ubuntu kubw'ibyo bintu byose waduhaye muri Yesu Kristo umwami wacu muri wewe twahubwinga budashira hamwe n'ibijana nabwo byose bw'agakiza kacu no kubw'umugisha wacu ndagushimiye kubona ivyo waduhaye ari impano iva ku Mana kubona dushobora nubwo atashe natwe twadukwiriye turagushimiye kubona ibintu twarabira hose kubw'ukwizera ndagushimiye kubwa bene data bose kubwa bashiki bacu bose kuri abo bantu bose bataravye urugendo babwiriza kugenda bigoye maze bakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuza kumva ijambo ryawe mwami mukundwa mitima yabo harimo icifuzo harimo ikintu bifuza harimo icifuzo kandi uza kugiheza icyo cifuzo haleluya kuko amasezerano yawe arimo agakiza umugisha n'ubuntu amasezerano ni ego kandi ni amen muri wewe umwami wacu n'umucunguzi wacu kandi agashitswa biciye muri twebwe mwami nume nshobore gushikira amasezerano yose biciye mu kwizera muri icyo genzo cya ndonga agakiza ubuntu n'umugisha ibyo bintu nibyo nsabye kuko abantu bose na cyane cyane kuri abantu bose badugije ibiganza byabo mwami mukundwa ubutumwa bwiza busubire bucike ubushobozi bw'Imana kandi abanyabyaha bakizwe abagwayi bakire ababoshwe babohoke maze ushobore kwigaragaza nka kumwe wigaragaza mu ntango mwami ndagusavye nubandanye uturongora gushikaho tuzibonera ibi bintu bishitkijwe kandi tukazamugwa tukaza kuri wewe nkuko twabyumvise kuwinga ni wowe watangwe kandi uzobisozera. Haleluya, ku izina ryawe turasengeye bendata bose, kwa bishiki bacu bose, bose ahantu hose hari ubwansi, hari ugwango, hari mubibabaro, hari ibintu byose urazi, ibintu byose ukuntu bimeze. Mwami mukundwa, nuze useruke, nuhindure ibintu, nutuma abantu bahindukirira Imana, biyumvira bahindukirira Imana, kugira twese tuze kuri wewe, kandi ntituvugane nabi hagati yacu, ariko turi kumwe nawe turonke inyishi iva kuri wewe, n'umugisha iva kuri wewe, n'ubuntu bwawe n'agakiza kava kuri wewe. Muri icyo gihe abatabona bazobona, abimuga bizogenda, abatavuga bavuge. Turaguha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.